Mukiganiro giha ijambo batwumviriza kuri Radio Ijwi rya Amerika cyo muri iki gitondo turaza kuganira ku vyerekeye uguhiganwa hagati y'Ubushinwa n'Ubuhindi ku vyerekeye kurondera amasoko ntanga nguvu n'ubundi butare kugira bishigikire iterambere y'ivyo bihugu bibiri riko ritera rikomera cyane muri iki gihe. Hano kuri telefone muri iki gitondo muri iki kiganiro ndi kumwe n'umushinga ntaze none cyanzi umuhinga mpanuzo ajamba ku bibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere turi kumwe kandi na Mbonimpa Athanase akurikirana ibibazo vyerekeye ubutunzi hamwe n'ibidukikije ari Bujumbura turi kumwe na Thierry Uwamahoro ari ngaha I Washington DC akora muri Societe Apps Associates turi kumwe kandi n'umunundi akurikirana ibibazo vyerekeye iterambere n'ubutunzi umukangara ari Bujumbura Reginas Ndayiragije nashaka ntangurire ku mushinga ntaze none cyanzi mu gihe havugwa uko guhiganwa hagati y'Ubushinwa n'Ubuhindi sivyo bihugu gusa imbere yaho ku vyerekeye akarere ka Afrika hari abari bakoronije ako karere hari ibihugu vy'ibihangange nka Amerika ubu hakaba hagezwe kuri ivyo bihugu biriko biratera imbere bikomeye mu vy'ubutunzi Ubushinwa n'Ubuhindi uravye kahise ku vyerekeye Afrika hari gitangaje kubona ivyo bihugu bije kuhaniganira ku nyungu zavyo ivyo nibisanzwe naho kumbure hari abatabibona gute icyumviro cyanyu kuri ico kibazo
urugo rutagira umugabo kashita rukenge n'igisizimwe kiraza kikikamira cye gukikikamira kikanywa niko biriko biragenda kuberako ibihugu byinshi byo muri Afrika umenga ntibigiranye ne umuntu ararongora igihugu akabwira abanyamahanga abashinwa kandi nabandi akababwira jewe ndafise igihugu cyo kugurisha upfa kumpa duke jewe ndabaha ubutaka bwanje bwose amashamba yanje yose amatongo yanje yose ndimwa ndayabaha fa kumpa duke kishe kuwefu abanyagihugu banje barakagwiye none igihugu nkico awutazokiniganiramwo
muri ico gihe abanyafrika hoba hariho ibihugu bimwe bimwe vyawe bitanguye kubona uwo mukino w'ivyo bihugu by'ibihangange biriko bikurikira mu nzira y'ivyaje imbere yaho vyoba hari ikintu biriko birabona mu masezerano byogiranira n'ivyo bihugu bibiri bishobora kuraba inyungu zavyo nazo bwite
ibihugu bimwe bimwe byose sibigugu kandi bitegekwa n'ibigugu bimwe bimwe n'ivyo bimaze gutera imbere muri Afrika n'ivyo birongowe neza nibike ninkabine bitanu kandi vyo nibito bito ugereranije n'ibindi by'ibigugu henshi muri Afrika cyane cyane muri Afrika yiso kuvuga iringara ry'Igifaransa byo bihugu byarahumiwe abantu babitegeka n'ukuri barabibangamiye abo barahebye ibihugu byabo ibihugu bitera imbere kuraba u Rwanda arabayiri muri sira ahandi arabagana aho abantu baho barababaye igihugu cyabo gafise abategetsi n'ubutegetsi n'intwaro nza ahandi ntantwari iriho ntabategetsi bariho n'ibigugu
tuze kuri Thierry Uwamahoro witegereje ku vyerekeye akarere ka Afrika ingene bihugu vy'ibihangange ufatiye kuri kahise kugera n'ubu turiko tuvuga ku Bushinwa n'Ubuhindi biriko biza muri Afrika ubibona gute ubona ari ikintu Afrika ishobora gukuramo inyungu canke ni ikintu atakamaro gishobora kugirira Afrika
murakoze Siberi mbanda ni byiyumviro bikomeye Zenoni Tainde yashikirije nibaza ko imigendanire ihari y'ibihugu biraza muri Afrika bishobora kugira akamaro ari uko gusa hari abategetsi bavyitayeho hariho abategetsi abashaka ko ibihugu bitera imbere hari akajira mbikeze gushikirizwa n'umuntu yitwa Ramido Sanusi atwara ibanki Repubulika ya Nigeria we yavuze ati by'Ubushinwa biriko buragira naho bitaniye n'ivyo abazungu b'abakoloni baraje muri Afrika badutwara ubutare batwara ivyo dufise twimbura mugambo ni bagashobora kudushorera ibidandazwa bahinguye muri ico gihe usanga twe tutahungukira aribo bonyine baguma bunga uko abazungu bungutse baza muri Afrika biba batwara ivyabo bagasabaza bakatugurisha ko ivyo bahinguye niko n'Abashinwa n'ubu bagira baraza muri Afrika bagatwara ubutare bagatwara peteroli ivyo bakeneye mu nyuma bakaza kutugurisha ko byo bahinguye ni ukuvuga ko abanyafrika tuhahombera ego niko hari ibintu byo barubaka bariko barubaka amabarabara y'indarayi ibibuga by'indege hano na hariya ariko biravye aho hantu hose bubaka ni kubera baba bafite icyo bashaka ntibaduza kubaka ahantu atabutari buhari ntibaduza kubaka ahantu ata peteroli hari baza ari uko bafite icyo bakeneye iyo rero aho hantu baje
arahantu haba hari intwaro mbi aba intwaro zitaye abanyagihugu zitaye ho indazabo gusa ibihugu birahombera Afrika izogumi hahombera
umuntu yitegereje ivyo bihugu bibiri biratanguye mu migambi yavyo nyene kunyungu zavyo mugabo kagirageza kwerekana hanze ko bitaje bikurikira mu nzira y'ibihugu vya kera vyadukoronije mu nyuma ibihugu vy'ibihangange nka Amerika vyaje kunyungu zavyo mu kugerageza kwerekana ko bo bataje bameze gutyo mu guha amabourse menshi abanyeshuri baja kwigayo mu kubaka nk'ivyo mwariko muravuga vya infrastructure nk'abo banyeshuri baja kwiga hariya eka turavye na karere ka Afrika uravye kagizwe ahanini nk'ibice birenga ntihenze 60% bigizwe n'abakiri bato nikihe ubona chokogwa bifatiye nko ku bakiri bato kugira ngo ndazi ko bitoroshe guhindura ibintu byose biva ku butegetsi ubutegetsi nibwo ufise ububasha n'ubushobozi bwose ku ruhande rwa bakiri bato nk'abo baja kwiga hariya bakiga muri ibi by'ubuhinga buhanitse nikihe mubona bashobora gufasha
ni vyiza mako nibaza ko abashinwa cyo bambere babigize n'abarusiya baraditanga n'abandi mugabo kurugero cyo ko rugero utanya n'urwo bashinwa bariko ariko ari ikindi abashinwa bakora aho iyo baje gukubaka ayo mabarabara nako ndavuga bazana abakozi biwabo bazana je no kwita technologies wabo bakabije bakoresha iyo baheje kubyubaka abantu bagace bataha ikintu nibaza bushinwa gukora gikomeye nuko iyo baje kubaka bakoresha abakozi bo muri Afrika baje kubaka muri Zambia bagakoresha abanyazambia bagiye kubaka mu Burundi bagakoresha abarundi n'ico gihe baba ariko barateza imbere cyo kwita capacity y'abakozi b'ico gihe ugwa kwari ubakamwo hama mbere bashinwa bavuyeho ubwo bushobozi bukabukihaje ndago nka karorero bari ubatamara indara muri Nigeria byatwaye hafi miliyari 8 z'amadolari ariko iyo byubatswe n'abakozi b'abashinwa bazanye abakozi 11,000 b'abashinwa baza kubaka muri Nigeria ako Nigeria ifite abantu benshi atabuzi bufise n'ase nabo bantu bize bari gushobora kubikora cyangwa bari gushobora kubyigisha ngeze bikorwa umva icyo ni ikintu gikomeye naho abashinwa baza bamenga baratandukanye n'ivyo andi onyaburaye bakoze bo bavuga bije bitango na conditionality aho babasaba ivyintwari bereye ibyukubaheza akazi na muntu abashinwa bagira bati twe ntimutubaze nimwe mushaka kwicana n'imicane mugabo twitwarire ubwo butaka bwanyu n'ubwo butare bwanyu hama bagaca bazana bakoze babo bakari bubaka ibyo bubaka nibaza ko ikintu giye gihinduka ahanini nuko botangura gukoresha abakozi b'abanyafrika igihe bari kubaka ibintu muri Afrika
kuba ariko baratwumviriza turiko tuganira n'umushingantahize none cyanzi muhinga mpanuzo jamba ku bibazo byerekeye ubutunzi n'iterambere turi kumwe kandi na Thierry Uwamahoro akora muri societe Apps Associates ngahi Washington DC akurikirana ibibazo nabo nyine byerekeye iterambere turi kumwe ku telefone kandi na Mbonimpa Athanase yize iby'ubutunzi akaba akurikirana n'ibibazo ku ruhande byerekeye bidukikije hamwe na Reginas Ndayiragije umukangara ari umbura akurikirana ibibazo biterekeye iterambere mu makungu n'ubutunzi tuze kuri imboni impatanaze kubiberekeye ico kibazo mukibona gute Afrika igumi ba nk'ikibuga cyo gukinira ko cinyungu z'ibihugu byo hanze muri kahise hari ibihugu byadukoronije mu nyuma za Amerika ubu ibihugu bishasha biriko biratera imbere mu by'ubutunzi navyo nivyo bigezwe ko ariko turavuga nka ngaha ibihugu by'ubushinwa n'ubuhindi biriko birahiganirwa muri Afrika ku nyungu zavyo kubiberekeye ico kibazo mukibona gute
ntabwo dasa buhari bw'ibihugu bya koloniza kera Afrika n'ibi bishasha ari Ubuhindi ari Ubushinwa ari Afrika y'Epfo canke Brezil n'izindi bose barondera inyungu zabo bakaba bakeneye uburyo bwinshi bwo guteza imbere ibihugu byabo aho bageze barakeneye ibitoro barakeneye ubutare barakeneye n'ibindi byangombwa batura muri Afrika banashaka bakabitura ku mahera make ugasanga inyungu rero hagati y'ibihugu izisiyo rero ibihugu bitahagabiye usanga ari byo bitakaza abihuza bavuze imbere yanjye bashobora gusanga ikiro cy'ikawa tukidandaza amadolari 5 ariko bagenda i Buraya ukanywa karahuri kamwe ku madolari 10 urumva iyo ni ikibazo cy'abanyafurika bakwiye kwicarira bakavugana n'abaje gukora ubwo butare kugira basigire inyungu nabo nyine bagumvikanye ibi bisaga sosiyete wari muri urate muri Afurika iyo baje gukora ibyo bikorwa banashaka bidukikije usanga batabishyira imbere ibihugu bikaraba inyungu za hafi n'inyungu zako nk'uko babivuze abaje gukora muri Afurika babaza n'abakozi babo ariko igikenewe cyari cyane cyane yuko abanyagihugu b'iwacu imvukira abantu baciye ubwenge bo kwiga ivyerekeye transferable technology bakazana ubuhinga bakabikorera iwacu tukabiha icyo twita inyongera gaciro arizo twokwita valeur ajoutée kuko birya bashobora na twobishora hakenewe indwara nziza ku bantu babo
imbere y'uko tubandanya iki kiganiro nagomba Reginas Ndayiragije nimba hari cyumvira ufise ushikiriza canke utubazo wowe ufise kuri aba batumire bacu umwanya ari gwawe
ego ugambere nari kugisha nagomba gushikiriza hari umukuru w'igihugu mu Faransa yigeze kuvuga ati ubufaransa ntibugira abagenzi ahubwo bufite inyungu ndakandibaza ati no kuri ubu ubucuti mu by'ubutunzi butanguye kugaragara hagati y'ibihugu bya Afurika n'Ubuhindi eka mbere n'Ubushinwa nibaza ko bifite icyo bishobora guhindura na cyane cyane mu mibereho y'abarongozi ba Afurika ahantu utanga nk'akarorero kuko muri iki gihe inyungu za bamwe iyo Ubushinwa n'Ubuhindi biriko birinjira muri Afurika hari inyungu za bijya bihugu bya rutura byigeze kuba bifite mu bucuti bukomeye n'ibihugu bya Afurika icyo zimera nk'iziriko ziratesekarira dufashe nk'akarorero ngaha hasi muri Congo ibyo bundi mwarabonye igihe habaho kontra icyo ni ukwita amasezerano hagati ya leta y'Kinshasa hamwe n'ibihugu by'Ubushinwa muri birya bari bise Cinq Chantiers twarabonye yuko ibihugu bya Buraya byavuye hasi amashyirahamwe mpuzamakungu nka FMI n'ibya banki y'isi yose birava hasi bivuga biti ayo masezerano arabangamira bikomeye inyungu za Congo icyo bigaragaza rero yuko uko kutumvikana neza kw'inyungu za bamwe n'iz'abandi zikaba zihuye bishobora mu mico bihinduye na cyane cyane imitwarire y'ibijyanye n'iby'ubutunzi na politiki muri bino bihugu ariko ngacana nongera nkagira n'ikibazo nocambaza na cyane cyane Zenon Mpenzi kuko yavuze ati na cyane cyane ibyo bihugu bikwegera kuko bibonaye ko nta ubutegetsi busanzwe buri muri Afurika budasanzwe bwitaye ibihugu nagomba kubaza ibyo binone byaba byatanguye ryari na rijya dusanzwe tubona yuko no muri bino bihugu hari abakuru b'ibihugu usanga bamaze imyaka na mirere bari ku butegetsi rero ikibazo nyamvuga ati none kubera iki Ubuhindi n'Ubushinwa bitanguye kwiyenteresa cyangwa gushima kuganira ubucuti bukomeye mu by'ubutunzi n'ibihugu bya Afurika mu buryo bw'umwihariko
Zeno
erega ibyo byatanguye tukikurikira hakiri imyaka 50 hajya abaronse abategetsi twari dufise tukikurikira bankuruma babembera banaser barumumba barwagasore n'abandi baciye babasasika kanje barababogoza baca bashiraho ibihweba byabo raba gendereza hose niko byagenze ubu rero abuvuga bamara imyaka 20, 30, 40 uzurabe yemwe abo bantu ntibatwarira ibihugu byabo ntibatwarira abanyafurika abo o ni mperekeza abazungu nibo babashiraho bakabagumizaho bagaca babarungikira amakompanyi akomakomeye kugira ngo abategeke bicaranye amakompanyi ya petrole amakompanyi y'ibiki ugasanga mu by'ukuri abo bantu nabungere babanye
Thierry hari icyo wakongera ko kuri icyo kibazo
icyo nakongera ko ni kubanza kuja kuraba aho ibyo byose bihera ikibazo ni kuba ati ninde yunguka muri ino migenderanire bifasha nde kuva kera nivyo n'ibindi bihugu byamye ibigerageza kuzana intwaro zitabereye muri Afurika bagashyiraho abategetsi abashobora guhendesha ibindi bicanke biriya cyangwa abategetsi bahari bashaka kuzuza imifuka yabo bonyine ibyo Ubushinwa buriko buragira rero cyangwa Ubuhindi iyo bize bikora cyane mu bindi bindi bihugu byagize kuva kera uri umunyafurika ubirara ntaho biba bitanye ariyo ndifate nkaho karero rejene yatanze ko muri Congo nikuraba neza iyo basinya amasezerano bati twege tuzobafasha kubaka ibi n'ibi n'ibi mugabo mu dusinyire ko tuzotwara ubutare bungana gutya igihe kingana gutya nyine no muri Angola barabigize barasinya amasezerano n'imiliyari 5 mugabo agira ati mudusha muduha igitoro kugiye kingana gutya iyo basinya ibyo babigize kubera babakunda Angola cyangwa babakunda Congo nuko baharuye bakabona yuko impera n'imperuka aribo bazokunguka impera meruka bo bice bashaka babake igihambe gufata nuko ibihugu bitaza kubera bidukunda biza kubera bikeneye ibintu dufise nje tumake niwe intwaro ziza zibereye kugira ngo zihagararire abanyagihugu batwara maze basabe ayo masezerano ibintu byose ko barasinywe ko baremeranya bizoze gufasha umunyagihugu muto muto wese muri naye handi biriko biraba bagize ibyabaye kuva kera abanyaburayi babigize yahibye bashinywe ko baragira ubu iyo byubakire kuri izi ntwaro mbi bituma amafaranga aherera mu mifuko y'abo bantu bari hejuru ubwa mbere icyo gihugu cyonyine cyatanze amafaranga kirunguka icyo gihugu gishinga bazorunga ibyo gushaka byose hama abategetsi bakeye imigabo kanaka bazuzura imifuko yabo mugabo umunyagihugu azoguma Kenya mu nyuma Kenya tunenge nongere ko nuko ubu urabona ko ubushinwa biko buraza umenga buratandukanye n'ibyo bihugu by'i Burayi buza kubera bukeneye irwo ari bituro ari ubundi butaka babakeneye butari babakeneye mu minsi iri imbere niyo hatangura kugira igihe bakabona ko intwaro bashizeho zibangamiwe izo ntwaro zabemereye ibintu zibangamiwe abategetsi babemereye ibintu babangamiwe mu minsi n'ibiro zobona ko ubushinwa buca bumera nk'ibihugu by'i Buraya butangure gukingira abo bategetsi babi bari muri Afurika mugabo bari kubarabuha ibyo bukeneye kivugo kumengo bamwe bamwe ngo ubushinwa ngo ntahantu ntibutugora ngo baratwemerera ibi n'ibi n'ibi mu nyuma kubera igitoro bagikeneye bazaba bagikeneye icyo gitoro kibuze ubushinwa buzaba bugoye bazobwira ibyo bashoboye byose kugira ngo bagume babironka no guhungabanya intwaro kujya ko kandi
mbona impata naza hari icyo wakongera ko kuri icyo kibazo ugasigura no kwishyira hamwe mufise mu byo ryiyemeje harimo byo gukingira ibidukikije kuko ravye nka ama societe y'ivyo bihugu aza nka yandi yaje imbere yaho kuko babivuze gatoyi mu ntango ibintu by'inyungu kubijanye no gukingira ibidukikije ntibiri muri gahunda yabo hari cyo wivuga ko
ibidukikije biragiraniwe niyo nyifata y'ivyo bihugu biza kwimba ubutare anatsinda barabigira kuko asanga ibihugu bitikwije mu biterekeye cyangwa impagandiranimanta bagakora ibintu bibangamira ibidukikije hanyuma ntibabiri mu bisanzwe nk'iburaya bagira bati babivuge mu gifaransa bati poliwere peye bateza gusubirizaho izo bononye ariko uzosanga ngaha muri za Congo, Nigeria, Cameroon usanga abantu babangamiwe n'ibidukikije bibata mu kirere ugasanga inyungu n'amagara y'abanyagihugu aramerewe nabi biva kuki niya zantwaro nyine z'uko abantu badatunganya ibintu uko byategereje ngarutse gatoyi ku byerekeye inyungu bakura muri ibi bihugu biriko biranahagarara kuko dufate nk'ubushinwa mu minsi iri imbere bice 50% bizaba mu gisagara ubwo rero bubaka ibyo bisagara bakeneye peteroli bakeneye isima bakeneye ubutare ubwo butare rero ntibazotangura ku bwabo bazotangura ku bihugu biborohera mu kwinjira usanga ha cyamwe na bya bindi byo kuvuga iturire byo gufata abantu babategetse akabagira uko bishaka hariho mu butegetsi bwo muri Kenya yavuze abazungu mu kuza batuzaniye bibiliya badufite amatongo ati mwe twasanze dufite bibiliya mu minwe n'abafite amatongo kuvuga yuko inyungu mu bihugu bidaharuwe neza dusanga ubutari bwacu bugenda kanatsinda mu by'ubutunzi baravuga bati mvuge mu bushakashatsi muri icyo gihugu cya Amerika yavuze ati l'economie sauvage ati ubutegetsi ubukungu ubutunzi ufashe ingingo mbi zirihora kandi zikugaruka no mu bidukikije rero tutabirabye neza muri Afurika usanga dufite ingorane ariko ikimenye kibonetse kuri imyaka ibiri heze ibihugu nk'ubushinwa ubuhindi n'ibindi biriko bigura amatongo muri Afurika ugasanga abanyagihugu ntihagize aho barima abaje kubirima bashaka bitwara iwabo katugaruka ko bise agaciro karengeye ibyo twokwirindiye mu gihugu kuvuga rero ko icyo kibazo ari cyo kwicarira bimwe bikomeye abantu bakacira kugira imigenderanire y'ibihugu ari inyungu zingana izo noshikiriza muri aka kanya
tubandanye iki kiganiro gihijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika aho turi kumwe na Zenoni Chaenzi muhinga mpanuzwa jambo ku bibazo byerekeye ubutunzi n'iterambere turi kumwe na Thierry Uwamahoro akora muri societe Apps Associate ngahi Washington DC akurikirana ibyerekeye ubutunzi n'iterambere turi kumwe na Mbonimpata Naz nawe nyene yanonosoye ibyerekeye ubutunzi akaba afise n'ishyirahamwe mu byo ryiyemeje harimo gukingira ibidukikije mu Burundi ku telefone turi kumwe kandi na Reginas Ndayiragije kurikirana ibibazo byerekeye ubutunzi n'iterambere ari ibujumbura mu Burundi ngaruke kuri Zenoni Chaenzi umuntu yitegereje ivyo bihugu bibiri turiko turavuga cyane cyane muri uwo mwanya ubuhindi n'ubushinwa abakurikirana ibintu ntibabona ko bizanwa gusa n'inyungu z'ubutunzi n'ubudandaje muri Afrika kwa ahubwo ziba zifise ibintu byinshi ziba ziko zirakurikirana muri izo nyungu harimo n'inyungu za politike n'imigenderanire mu gihe ivyo bihugu biriko bitera imbere mu by'ubutunzi birazi ko bidateye imbere mu by'imigenderanire ngo bigire igihagararo ko mu mashiri hamwe mpuzamakungu nk'ishyira hamwe ONU za Bank Mondial na FMI ko iyo migambi bishaka gushika ko mu byerekeye ukugira ingufu z'ubutunzi zishobora kuba zifise aho zigarukira ku bijyanye na Afrika nikihe mubona cyokorwa kugira babone izo nyungu zose ibyo bihugu biriko birakurikirana nabo bashobore ku ruhande rwabo kugira nabo icyo bashikirije nabo ku nyungu za
Afrika umuti uroroshye kuvuga ariko kandi uragoye umuti nuwuhe umuti nuko abanyafrika ibihugu bya Afrika byo kwiyunga bikajya hamwe bigahera mu ntara mu birere ziherereyemwo nk'ibi bihugu bitanu bya Afrika yo mu buseruko Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya na Uganda bikaje hamwe bikagira iryo shirahamwe ryabo rikomeye abo ovarongo iryo shirahamwe ry'ibihugu bitanu bakaganira n'ibyo bihugu biriko biraza kurondera inyungu mu Burundi no mu Rwanda no muri ako karere ahandi bakagira gutyo nyine ikibazo rero dufite nuko umunyafrika atashaka na buhoro buhoro ko aganira n'uwundi mu gihe ivyo biganiro bishobora kugirira akamaro igihugu ciwe nako karere aho niho dufise ikibazo nayo ubundi rya shirahamwe rurya runani rw'abanyafurika yuwa haje niho hari nyishu ariko iyo nyishu nayo ndishoboka cyo bitwa ngize ndibiroroshe kuvuga nayo ndishoboka kubera ko abakuru b'ibihugu bafisemo akarenge gakomeye nabo ndibashaka ineza y'abanyafurika bashaka iyabo gusa
Hanyuma we Thierry Uwamahoro tugaruke ku kibazo nako ndavuga gishobora kugira kamaro hamwe abategetsi muri Afrika bo hindura intumbero yabo ingendo navuze nibizwi ko umuntu aravye utundi turere two kwisi usanga Afrika ariyo igizwe n'abakiri bato benshi ku rugero rurenga ibice 60% muri abo nabashoboye kuronka uburyo bwo kwiga mu nyuma yaho hejeje amashuri ntabuzi bashobora kuronka abandi nabo ugasanga bakoreshejwe mu buryo butubaka ahubwo busambura bakabashira mu ngwano mu bukozi bw'ikibi ubugizi bwa nabi uravye ku rugero rw'abakiri bato muri Afrika baba bari muri Afrika n'abari hanze byose bigaruka kuri ico kibazo twako turavuga c'ubutegetsi mubona ari kihe cokogwa turazi ko impinga ni ndende ibintu ntibishobora guhinduka buno nyene uruhara rw'abakiri bato muri kazoza kugira ngo ibintu ntibibandanye uko biri akarere ka Afrika nako kiheshe agateka mu makungu nk'ahandi ibyo bari bihe intambwe za mbere
kibazo cyo bari kibazo gikomeye gose mu nashobora no kwandika n'ibitabo kugira ngo agitorere umuti ariko nimaze kwije kibazo bitibice bibiri hari igice kimwe cy'ibyo abategetsi batwara ubu bokora hamwe n'icyo ugwaruka go nyene bwo kwikorera ugwaruka go nyene muri uvuga ati abakwiye kureka kwemera guhendwa n'abantu sanga batwara ugashira inyungu zawo imbere afate nk'abantu sanga bavuga ngo ndi umugambi kanaka ngushigikiye umutegetsi kanaka kamaze kwibaza ati mbega uyu muntu afise imigambi iyihe yo kurondera ubuzi yo guteza imbere ugwaruka yugu teze imbere amashure ya kaminuza ibigo by'ubushakashatsi kugira ngo ugurwaruka bizotere imbere bizoshobore kwifasha mu minsi imbere kubijyanye n'abategetsi naho nugara ku kintu gikomeye mbonye impa yagarutse ko mu minsi yose yatanze yavuze la valeur ajoutée sinzi ngo kivuga mu kirundi aho nabo turavuga ingene ari abashinwa n'abahindi ari abandi buraya batwara utari iwacu mu nyuma bakaza kutugurisha ko byo bahinguye Afurika icyo ikeneye ni uko gutangura guhingura maze tumaze guhingura iyo valeur ajoutée ikaguma iwacu ngagumi wacu kongereza imitahe iwacu maze muri izo nyungu turonka hakubakwa ayandi mashyirahamwe cyangwa amashyirahamwe agatera imbere amashyirahamwe agakomera nubwo ubwo guhanahara bw'ibidandazwa byo bita trade bikwiye guhinduka ku buryo abanyafurika bubu bamaze kunguka bakaronka amafaranga yo kubaka amashuri bakaronka amafaranga yo kubaka ibigo by'ubushakashatsi bakaronka amafaranga yo guteza imbere urwaruka niho muri urwaruka rushobora kogorora kuva mu kenshi twari turimo ariko nk'uko turavuze kuva kare vuba bihera kugira ngo babimeze ku bategetsi bitayeho urwo rwaruka bitayeho ibihugu byabo ku buryo bagira bati amafaranga ariko araza tuza kuyakoresha mu bisata bizoteza imbere urwaruka urwaruka nabo tegereza kumenya ko rufite ingufu zikomeye kuko niba ari benshi mu bihumbi bibiri haramaze kurenza imyaka 18 bajya mu matora bagasaba ko abantu bose bashaka gutwara ibi bihugu baba ari abantu bafite imigambi itomoye igaragara bwa bati urwaruka tuzokora ibi n'ibi n'ibi cyangwa umutekano
kuri wewe Reginas ndayiragije uri muri ugo gwaruka turiko turavuga uravye muri rusangi muri Afrika n'uruhe ruhara ugo gwaruka gogira n'izihe ntambamye inkurunkuru rushikirwa nazo kugira rushobore kwiteza imbere no mu gihe ugo gwaruka rurafise ivyumviro bikomeye bishobora kugira intererano ku vyerekeye iterambere rya Afrika
yego je nibaza yuko na cyane cyane ugwaruka icyo boshobora gukora nuko ubwa mbere icyo twemenya ugwaruka ni igice kinini cy'abanyagihugu bari muri Afrika ibyo bisigura rero yuko kubona ari abantu benshi bugira icyo bashobora guhindura kuko ari nabo sora n'ubushinzi ngugu kuba basanzwe barongoye ibihugu kugira bahindure ingene baba bari kwaratwara ibihugu no mu migenderanire mbere rimwe na rimwe usanga baganira n'ayandi makungu ama ngaho ngacambuga ati ariko ingorane nyamukuri ikunda kuboneka ni uko no muri bino bihugu byacu cyane cyane usanga urwaruka rurakenye ubwa mbere ku buryo bw'uko n'amafaranga ateye isoni atamuntu ashobora kwibaza ko ushobora kuyaha umuntu kugira ugure icyiyumviro cyo mu bya politiki kugira mutore kugira mushyigikire rimwe na rimwe usanga buri mu buryo bucamukoresha ugasanga n'amafaranga atari munsi y'idolari cyangwa ari munsi y'amadolari abiri ugasanga amafaranga arashobora gukora agahindura ibintu rero icyo ni kimwe mu ngorane umuntu avuga muri Afurika ikigira kabiri ni uko usanga kugaruka muri Afurika nubwo ari byinshi abenshi muri bo usanga batarose ibyo kujya ku ntebe y'ishuri kandi baba barize babize mu buryo budashemeye usanga badafite ubuhinga n'ibyo bashobora gushishoza batahure hagati y'abariko baragwanya ubutegetsi ufite ibyiyumviro byiza ushobora kugenda icyo bihinduye muri kaminuza k'igihugu ahanini rero usanga ni muri izo ngorane nyamukuru usanga zihari zigahita zitahana ko nuko usanga n'urwaruka uko ruba rusanzwe ruri utarose icyo twokwita encadrement usanga ata kintu kimwe yari ushoboye gushikako rero ugasanga no muri icyo twokwita sosiyete sivile muri ibihugu byacu byo muri Afurika rimwe na rimwe usanga ibyengamira kuba bariko barategeka icyo gihe kubera inyungu izitange ziriya usanga bariko bararondera iyo atari aba bashyigikiye ubwo butegetsi naho usanga ari sosiyete sivile itagira uburyo bwo gukora uburyo bw'amafaranga bituma batagira ibyiyumviro bikomeye niyo babifite ugasanga bakora kubera imfashanyo bahawe n'ibihugu bya Buraya cyangwa n'ibihugu biba bisanzwe bibafasha mugabo nabyo bisanzwe bifite icyo twakwita agenda yabyo bityo tugomba guteza imbere imirangi rimwe na rimwe n'ukuri kuba kuri muri ibyo bihugu ibyo abanyagihugu mu by'ukuri baba bariko bararota cyangwa babifuza gushikako rero ahanini tukavuga tuti u Rwanda rurafite uruhare runini yo guhugira mugabo haracyari intambwe yo kugira ku bwa mbere rurakenye cyane ku by'ubusimburo byago bishobora kugirwa n'abafite amafaranga ahandi naho ugasanga bidafite ubumenyi n'ubuhinga bukwiye kugira bushobore gutuma ibintu bihinduka muri ibyo bihugu ariko nkavuga ati icyizero kirahari nk'aho abanyagihugu bamaze gushika aho baronka urugero rwo kwiga bakamera nk'abateye imbere turabona ko ibintu bijya birahinduka biteye ingorane n'ibyo mugabo tukizera yuko bishobora kuzatuma muri kazoza hari ikintu gihinduka aha tuvuga nka bijya biri kubera muri za Tunisia za Egiputa ziriya za Libiya turabona yuko ari ibyiyumviro ahanini biva mu rwaruka kubera rwashoboye kuronka uburyo bumwe bushobora kwiga tukizera yuko no hepfo ya Sahara rero urwaruka kuko ruzajya ruragira ubumenyi rukisunura n'abukeka mu by'ubutunzi bishobora kudushobora gutuma ibintu bishobora guhinduka muri ibintu byacu
mu kurangiza ni ikibazo turiko tuvuga gikomeye ntawo giheza naho yomara umwaka ikibazo kizobandanya kivugwa ku byerekeye akarere ka Afurika mu kurangiza ndashaka tuvuge ku ntererano abanyafurika baba hanze bita diaspora kuko turavye ibihugu twariko turavuga Ubuhindi n'Ubushinwa iryo terambere rikomeye ryabwo ry'ubutunzi ryafatiye kuri abo bantu cyane cyane nk'abari ngaha mu karere ka Amerika mu buraruko n'abari Buraya na Afurika irafise atari kinchabwenge ziri hanze mvuga nkuko twariko turabivuga kubera ico no kwita environment ihari itatuma abantu bagaruka ngo batange intererano tuze kuri umushinga naheze none cyanze muri make ubona ari kihe cokogwa kugira ngo ubwo bwenge nubwo buhinga izo ncabwenge zo muri Afrika ziri hanze zifise bushobora kugira akamaro Afrika mubona ari kihe cokogwa n'abategetsi muri Afrika
cyo bokora abategetsi zo muri Afrika coza mu ntambwe ya kabiri cyambere twokora twebwe turi mu mahanga nuko kubanza tukabyinama tukumva ibibazo ko dutegerezwa kuvyumva bituvane kariya karwara kari mu bihugu byacu ngo tukazane ngaha kuko gashaka tuzingamika natwe ugasanga abari mu mahanga abuvuga bogize akamaro mu bihugu byabo bazingamye nk'abari mu gihugu hariya turakwiye kwisubira tukabanza tukaba Abarundi, Abanyafurika, Abakenya, ariko abantu bakamaro tukiga neza uburyo abandi bakoresheje ariko dushaka kubujana wacu abo nabo bateye ibihugu byabo ubu bavyumve ntibazane mu mahanga aho turi ayo macakubira ari wacu n'ubundi baba bazanye uburozi gerageze twebwe ariko ubu undi twebwe turi mu mahanga tegerezwa guhinduka ya dushobore guhindura ibiri mu bihugu iwacu gusaba umutegetsi ari hariya urahinduka kandi atashobora kumukora ko afise bashebuja wowe bihindura mwebwe mwumvikane abarundi barina abanyarwanda barina abanyekonga abanze bumvikane hanyuma baze bubake bunyene bafashe abandi barundi n'abanyafurika subira kwiyubaka ukundi gusha naye handi Afurika izoguma ari umuja w'ibindi bihugu baze twebwe aho turi hose wige tumenye hanyuma tuze tujane icyo twungutse mu bihugu byacu
muri make cyane Thierry Uwamahoro niki ho bivuga ko ku byerekeye iyo diaspora muri make cyane
icyo muneno uvuga ngiye twa nuko rimwe na rimwe hari igihe abantu barugenda basaza ko ari ikintu gitanga bashobora gukora ariko barashobora gufasha mu kugira imigendanire myiza hagati y'ibihugu tuvamwo n'amashyirahamwe ari nk'ino muri Amerika ari kumenyekanisha ibihugu byacu kenshi ari gutaha gusa kuguma ngaha biva n'ibintu ntaba arimwe n'aho ageze mu buzima ariko nibaza ko n'umuntu agumye nayo ashobora kugerageza kugenda ni myiza hagati y'abantu ari bibintu ari abagwiza tunga umuntu akabafata Abanyafurika neza
mbona impata nazi make cyane mu kurangiza umwanya tubanye muto ku byerekeye iyo ntererano ya diaspora ukuntu yoshobora gufasha akarere ka Afurika mu bibona gute
arashobora kurungika amafaranga igihugu kikagabanura inyungu kiyakako barashobora kubazana bakigisha abo muri Afurika barashobora kubarungika bagaterera imitahe muri iterambere ry'igihugu ibyo byose bibona politiki iri mu gihugu ibe politiki imeze neza ibyo ni ukwitandura na politiki ekonomike n'ibindi imeze neza ntashobuza yuko la diaspora igira akamaro mu burara ku bihugu bya Mali za Senegal n'ahandi za Maroc igice kinini cya Abidjan igihugu gikoresha usanga ava muri diaspora
murakoze cyane twariko tuganira ku byerekeye uruhara ubushinwa n'ubuhindi biriko biragira muri Afrika aho biriko birahiganwa ku nyungu zavyo twariko tuganira kuri ico kibazo n'umushinga naheze none cyanzi umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo byereke butunzi n'iterambere ari muri Canada twari kumwe na Thierry Wamahoro akora muri Societe Apps Associates ashikirikana ibibazo byereke iterambere twari kumwe na Mbonimpatanaz yanonose byereke butunzi akaba afise ishira hamwe mu byo ryishinze harimo gukingira ibidukikije ari Bujumbura mu Burundi na Reginas Ndayiragije ari Bujumbura nawe nyene ari mu bakiri bato twariko turavuga akurikirana ivyo bibazo tukaba tubashimiye cyane kuri kiganiro murakoze mwese.